mwumve ni radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteza amatwi, muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi kuva saa 10 gushika saa 11 amasaha y'Ubujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Ku munsi wa kabiri tuganira n'abakenyezi n'abigeme, tukaganira ku buzima bwabo, ibikorwa byabo, iterambere ryabo n'ibindi byinshi bijanye nabo. Uno munsi rero turaganira n'umwe muri bo. Biga baruzi ko umwanda mukuru atari ikintu cyo gusesagura ahari ho hose, kuko ari ubutunzi bukomeye. Bivugwa n'ishyirahamwe Great Advision riri mu bikorwa bijanye no kwegeranya umwanda muto na mukuru bakawuhinguramo ifumbire. Iryo shyirahamwe riyobowe n'umurundikazi w'umufasoni Nadine Ndabingenyesere avuga ko ari ubutunzi budasanzwe ku munyagihugu mu gihe ashobora kugurisha umwanda wiwe akawuronkamo amafaranga atari make. Niyo tugiye kuganira mu kiganiro muri isanga. Ikaze mwese rero nimushikirize nimero zanyu nk'uko bisanzwe. Kuri Facebook yacu adresse ni Radio Yacu VOA, Radio Yacu VOA. Mushobora gutanga nimero yanyu tukabahamagara mugaterera ibibazo canke ibyumviro. Ikaze mwese.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Je ndi hano Kampala Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nkuko muvyumvise ako karirimbo katwibutsa ko tugiye muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga. Muri isanga y'uno munsi muri kumwe na Oriane Itangishaka. Abantu bagira ku bice 9% ku isi ntibafise utuzi twa sugumwe. Mu Burundi naho ibice 2% barituma mu mashamba canke mu misozi. Ivyo bitigira ivyashikirijwe ku munsi mpuzamakungu wahariwe ikoreshwa ry'utuzu twa sugumwe. Umuyobozi mukuru ajijwe igisata c'isuku mu Burundi, Nestor Bagirukwishaka, avuga ko kubura amakuru akwiye ku bijanye n'isuku, kugira utuzu twa sugumwe tudakwije byangombwa, kugira utuzu twa sugumwe tudashimishije, hama ntibamenye ingene badukoresha, harimo no kubandanya ingeso yo kuja ku mitumba cyangwa ku misozi kwituma, abanyagihugu bagasigara inyuma y'amajambere. Nivyo muri kino gihe bariko baragerageza kugwanya. Gukaba nkako mbega waruzi ko umwanda mukuru atari ikintu cyo gusesagura hari ho hose, kuko ari ubutunzi bukomeye. Bivugwa n'iryo shyirahamwe Great Advision mu Burundi rikorera mu gisata cyo kwegeranya umwanda muto na mukuru bakawuhinguramo ifumbire. Bavuga ko umwanda muto ari ubutunzi, umwanda muto n'umwanda mukuru w'ubutunzi budasanzwe ku gihugu no ku munyagihugu, mu gihe ashobora kugurisha akawuronka ko amafaranga atari make muri iryo shyirahamwe. Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi rero turaganira na Great Advision batubwire uko ubwo butunzi ubuhingurwamo ifumbure, bakanafasha kuronsa umunyagihugu uburyo. Turaganira rero na Madame Ndabingengesere arongoye iryo shyirahamwe Great Advision mu Burundi ku murongo wa telefone turi kumwe. Kaze neza Madame Nadine Ndabingengesere, murantunga. Ndabingengesere ni Madame akaba ari umuyobozi w'iryo shyirahamwe mu gihugu cy'u Burundi. Tuguha ikaze mu kiganiro muri sanga.
Murakoze cyane. Nikora Ndabingengesere nk'abantu ndi mu Burundi i Bujumbura mu kigobanyo dukorera n'abasanzwe turanguye imirimo yacu ya misi yose. Mugabo twa tugeze no hagati mu gihugu, turafise ishami irikorekora hagati mu gihugu i Gitega.
Murakoze cyane madame Ndabingengesere, nizere ko telefone za kudukundira harimo amajwi ariko aracamwe, ariko nizere ko biza kugenda neza. Murakoze gufata akanya ko kuganira n'Ijwi rya Amerika, duhereye kuri iri shyirahamwe ryanyu yihaye gusukura igisagara mu kugerageza kwegeranya umwanda mukuru n'umwanda muto. Iri shyirahamwe ryatanguye gute? Iki kibazo mwakibonye ko ari ngombwa, bigenze gute?
Hari mu 2019 twagiriye ikibazo, twagiye gushingura umubyeyi ku mpanda haya ku itongo ry'abapfuye, ama umubyeyi twari dusigaranye atashaka kwihagarika, niho twashatura aho tumushyira mugabo tuzanye imitura turamuyegeza kugira ngo ashobore kuronka aho yihagarika. Aho niho twatahuye rero ko hari ikibazo cyane cyo kubura ubwiherero. Murabona nk'ahajya ku itongo ry'abapfuye ni ikibanza gihuriramo abantu benshi, mugabo nanone akaba nta bwiherero buhari, kandi ntibumva ahantu ho kuguma biga ibinogo by'amatoilete. Niyo twaciye dutahura yuko hakenewe mu maguru mashya inyishu yihuta kugira ngo dushobore kuza turafasha muri icyo gisata. Niyo twaciye tuyumva rero kuzana ubwiherero ngendanwa, amatoilete mobile. Mugabo rero cyose turayazana kuko tuzana ubwiherero busanzwe buri ku rwego mpuzamakungu kugira ngo nanone bishobore kuza gufasha abanyagihugu bitabateye indwara. So byinshi uyu mwuga wacu dukora utagiye turafasha cyane no mu gisata cy'amagara y'abantu, kuko utabikoze neza bishobora kutandura uko y'indwara nyinshi zifatiye mu bimba by'irondoka cyanke zifatiye ku isuku rike. Rero ntaho twacye tuzana ubwo bwiherero bwiza, hama tucara twiga n'ukuntu tugashyira ingufu mu bijyanye na serivisi ko ntibabukoresha, kuko twasanze mu Burundi hariho abantu benshi badakoresha ubwiherero bubereye. Ibiharuro birerekana neza yuko ibice birenga 40% bidakoresha ubwiherero bwemewe n'amategeko. Nuko rero twaciye dushyira ingufu muri icyo gisata. Turaza mu 2020 twari dutanguye gukora nk'ishyirahamwe igenga.
Murakoze cyane, mwatubwiye ko iki gisata koko kirakenewe. None mu gihe kumbure mwatanguye icyo gihe, bitewe n'uko umubyeyi wanyu yahuye n'icyo kibazo cyo kutaronka aho ashobora kuja kugira ngo yiherere, ubunye ibintu byifashe gute kuva icyo gihe mutanguye? Mbega icyo kibazo kigenda gikemurwa, haba ari umushyiramu ryanyu, haba ari ku rwego rwa leta mu kibano, ubunye mubona byifashe gute? Hari agahengwe icyo gisata kiko kiraronka?
Ubunye navuga yuko turiko turafasha mu buryo buboneka cyane muri icyo gisata, muri ubwo buryo bwo kuzana ubwiherero, kuko nk'ubunye nta bantu bagitinya gutegura amakoraniro manini manini kubera ko badafite aho bihagarika. Tuba dufite inyishu iri ngaho kugira ngo nibaza ari benshi, abantu bazajya kurenga 200 baragoye kugera mu buryo bwerekeye isuku. Rero twe turaza tugafasha, tumaze gufasha cyane cyane nko hari aho icyumviro cyavuye ku manda ku itongo ry'abapfuye, abenshi baratangiye kubyumva ntibakijya gukoranira hariya amasaha 3-4 badafite ubwiherero, kandi biriko birafasha cyane. Turiko dukorana n'amapompe funebre amwe amwe, biriko birafasha cyane abenegihugu nibakihagarika hariya muri ajya amashamba yo ku itongo ry'abapfuye, kuko murazi yuko ari ikintu gisanzwe kibangamiye ikirere, bisanzwe bibangamiye environema. Rero turiko turafasha cyane mu makoraniro manini nk'amafoa, ibikorane bitera ahantu ku materne atabwiherero buhari, turaza gutyo bigafasha kutandagaza imyanda mikuru cyanke mito bikanafasha kandi no gukinga ingwara na cyane cyane zifatiye mu bimba bikiyondoka kudakenyeze cyane cyane muri azi uko ari tubangamira bagabo b'umengo n'ibisanzwe kwihagarika ubonye bwose umukenyezi twebwe ivanye ku nyimana ya turemye si ikintu cyoroshe rero biriko birafasha cyane uburyo buboneka turashima urwego tugeze ko ku buryo n'abafite imanza ntonto guhira banka ko bagenzi babanjirije inji canke bafite ibindi bononye basigaye bakitura tukabafasha.
Urakoze cyane. Birumvikana ko muri ko muratorera iki inyishu icyo kibazo aho nkuko bivuze kuri iryo tongo rya bitavye Imana ku mpanda n'ahandi henshi hahurira abantu benshi murashobora kubashikiriza utwo tuzu twasugumwe ngendanwa bashobora gukoresha ku mafoire kubikorane n'ahandi henshi haba hahuriye abantu benshi cyane. Turumva rero ko ishirahamwe ryanyu
no mu 2021 twarashoboye gufasha cyane mu ihanyaga cyagwishwa yahuzemo abantu barenga 10,000 kandi byamaze iminsi 10 iriho iraba. Urumva ryabereye kuri stade ahantu hanze atatwareti hari ni twebwe twako turafasha muri ibyo bikorwa ahantu haburi 10,000 ku munsi atari ibintu bisanzwe.
Si ibintu bisanzwe na gato. None nk'aho hantu hangana gutyo nyembere ko tunavuga nuko twumvise yuko muhemba abantu mu kubaha amafaranga y'imyanda yabo muba mukeneye nk'utuzu twasugumwe tungahe mu gihugu mu rubanza rungana gutyo onye murashobora gutanga abantu bagakwigwa mu rubanza nk'ubwo rukomeye.
Ku munsi twarakoresha nk'ubwiherero burenga 30 ku munsi kubera bivanye ashobora kwakira itariki ishobora kwakira abantu 200 ku munsi.
Ego none twumvise ko mushobora guhemba abantu kugira ngo bazane umwanda byo twaravyumvise muhemba gute umuntu yazanye umwanda wiwe bigenda gute muri make?
Oya aho onye nagira ngo mbanze nkosore gatori ntabwo turahemba abantu gutyo ubundi kubera ko tugifite ahantu dukorera hatari hatagutse cyane hakiri mu itafi haba abantu turacyarindiriye kwakira ari uko tubose ikibanza leta yari kirabidufashamo cyane kugira ngo tubose ikibanza tuje ushobora guhinguriramo amazira ntoki ubundi turatangura kwakira kuko dukenera na ambaraje kugira ngo abantu ntibibateze indwara.
Ariko twarabonye ku mbuga ngurukana bumenyi yuko mwatanguye kuvyamamaza muranashira ko n'igitigiri bizoba bingana amafaranga azoba angana gute ayo mwimirije gutanga?
Ya turiko turagira hariho ubwiherero turiko twubaka usanze gutandukanya imyanda mikuru n'imyanda mito. Iyo myanda mikuru rero ahiza umuntu arayitweta kugira ngo igaruke ikaba ifumbire. Tumaze kuzubaka ahanini mu gihugu hagati hariho mu Ruyigi hariho mu Igitega tuzosanije n'abantu dusanzwe turi kumwe umupartenere wacu nibo dusanzwe turiko turakorana ibyo ibyo rero ubwiherero butandukanya umwanda mukuru n'umwanda muto na masarete bita masarete ekosane niyo agaruka akabafasha abenegihugu gushyira mu mirima yabo nk'ifumbire.
Ego ifumbire rero murigurisha gute?
Ubu gushyikisa ikiro cy'umwanda muto cy'umwanda mukuru kigugwa na 108 mu byo nze neza ntibiba bikiri meze kurya tuzi biba byamaze kuba tete biba byamaze kuma bikaba bishobora kuba bimeze nk'ifu. Ikiro zerugwa 108 hama ikiro ca iri kiro ry'amatongo y'umwanda muto rigugwa 1,000 kandi mukaba muzi yuko umuntu ku munsi ibyigwa birerekana neza ko umuntu ashobora gusohora amalitiro 2 ku munsi.
Kuvuga amalitiro 2 arashobora kumwinjiriza 2,000 ku munsi.
2 ku munsi yego.
Ego urakoze cyane ku murongo wa telefone abanyonyi biradijwe rya America barafise ibibazo kumbure vyerekeye ishira hamwe ryanyu kumbure vyerekeye uko kwegeranya uwo mwanda mukuru n'umwanda muto ingene bicika ifumbire n'ingene ubwo buhinga mu bukora muri make reka tuje ku mirongo ya telefone twakira uwitwa Manirambona turi ku murongo uratwumva amahoro cyane ego duzijwi hama wazi kibazo cy'amushikize cyumviro
bo kibazo cy'ese cy'ese
ego
cyangwa kuba uyu mucyumire mbere ikishira bikorera ari amurundi umuntu hari mu gisese mu gihugu muna gataru ku kuku yo cyora bwa gaza
ego yari yabivuze mu ntanga aho bakorera ariko yotubwira kandi ndabigengesera madame Nadine atubwira aho mukorera ni hehe neza na neza kumbure na telefone abantu bashaka kubaronka ko
okay dukorera mu Kigobe azinije zisaje nyine ba wakatwa sete dukorera na leha hefu katoria yoteri bitaki bunoa mucamu abona turi kwibarabara ari ituzo ku ambasade y'Abanyamerika
urakoze cyane ego Manirambona kumbure uba mu gisagara cha Bujumbura ucutahura hariho hama twagize ku murongo alo
umuntu ashobora kugurisha bagurumeze
telefone yawe kiracika ari twakumvise neza soramo ikibazo
bati n'icyari umuntu ashobora kugurisha umwanda wiriwe mu kugura baratoranya cyangwa bagura umwanda wari wowe
Madame Nadine
ama umuntu kurubyo kwaga cyangwa kwishyura
ku tebo mwa muvise Madame Nadine
ndamuvuga neza
yari yabaje ati umwanda mukuru bawugurisha hehe kumbure bari batugiye ko mutaratangura neza na neza kuwakira ariko muzotangura kuwakiraho kuri ivyo biro byanyu canke bizogenda gute ndakeka tabyumvise mu ntango ngene mwabisiguye
ego nari na bivuze ku ntango turi ko turandira ikibanza aho tudashobora gutanga ndetse aho bazora babisa bakabishyikiriza kuko ubu ntitwovyegeraniriza aho dusanzwe dukorera
ego reka ku murongo wa telefone n'undi munywanyi arindiriye ni Ahmed uraho neza
uraho
amahoro
Uhoro ndumajaru kumbana kwa kandi mwenye wabuyoga. Ni kwizera madini uko bisanzwe.
Ego.
Nagira ngo mbaze umutumirwa. Ese ibyo bikora byo kwegeranya umwanda mukuru ndetse n'umutonya babikora bafatanyije wenda n'umutegetsi. Ese igihugu ni iyihe assistance cyangwa tubufasha kibaha mu gukora ibyo bintu kuko usanga ko mu gihe cya COVID ibihugu byo muri Afrika byagihuye n'ikibazo cyo kubura ifumbire kuko ifumbire yakomokaga ahanini yakuturukaga mu bihugu by'Abanyaburayi cyangwa se n'ibindi bihugu byo muri Aziya hakaza kubaho ibura rya peteroli tukaza kubona ko tubuze ifumbire ese bakorana na leta gute mu buryo bwo kongera umusaruro uturuka kuri iyo myanda ituruka mu ifumbire ituruka kuri iyo myanda ese irihe koranabuhanga bakoresha nibyo bibazo nagira ngo ngaze abatumirwa ijwi rya Amerika tubikunda kuryumva hano mu majyaruguru y'u Rwanda akarere ka Nyarugenge yabuyega
murakoze cyane ego kibazo cyiza Ahmed abajije cerekeye ukuntu mukorana na leta kuko kenshi leta irakunze kuvuga yuko ikibazo cy'ifumbire gihari kandi gikomeye mu gihugu mukorana gute kugira ngo mubunganire
unereka ikiri kiradufasha hanini mbona ko iyo miganda ari miganda imishasha bimwe bita ama innovation irafasha cyane kugira ngo idufashe kuronka ikibanza aho tushobora kugira iyo miganda yacu yo guhingura kuko ntituzogarukira mu ifumbire gusa tuzogarukira no muri biogaz aho tuzohingura amazirantoki najya n'ama n'amatsogo twahingura mu biogaz rero bako aratufasha cyane kugira ngo tucekure mu kibanza amikindi ko baratufasha ni kugutegura le politique n'amategeko azoba bigenga kuko si ni kintu kiri delicat ari kintu cyo gufata hejuru n'ikintu gisaba de texte kugira ngo bizoshobore kurama rero nicyo leta ari kiradufasha ahanini nkibutsa nuko leta iheruka gushyiramo amahera arenga imiliyoni 46 muri icyo gisata kugira ngo ikunde borohereze imigambi na cyane cyane iri muri mu gisata cy'isuku n'isukura.
Murakoze cyane. Hanyuma nk'uko mwatubwiye mu ntango murashobora gutanga utuzu twa sugume mu bikorane mu manza zikomakomeye zirimo abantu benshi cyane. None nk'akazu ka sugumwe kamwe mukakotesheje ku muntu bikagugwa gute, abigenda gute kugira ngo akaronke mu rubanza rwiwe?
Okay, ibiciro biratandukanye bivana n'ikibanza umuntu arimo bikavana n'umuhanda umuntu agiye gukoramo biri hagati y'100,000 na 200,000 mu kazi kasuguma. Aho rero tuguhana na serivisi bijanye tuguha akazi kasugumwe dufite n'amakozi dushyira mu matoilete kugira ngo yice iminuko kandi yice na twa dukoko utubakteriye n'utu mikrobe dukunda ahantu muri toilete. Kica rero muraze kuto dukoko ariko tubangamira abakenyezi na cyane cyane muri birya by'ama infection bakunda kugira. Rero dufite n'imiti izica hama n'abakozi baguma bakora bagira isuku ku mwanya ku mwanya. Rero biri hagati y'100,000 na 200,000.
Ibihumbi ijana na 200,000 ni ukuvuga murashobora kubazanira
y'amarundi
ko kubazanira ku kazu ka sugumwe aho bari hose bafise urubanza.
Yego,
muba mukora mu gihugu hagati ko naho nyine?
Yego, dukorera mu gihugu cyose ku buryo no mu cyankuzo tumaze gukorerayo ni Muyinga, ahantu hose batwituye turahashika.
Ego, none mubona iki gikorwa mwavuze yuko muzonaja ku rwego rwo gukorera muri biogaz, mubona muzoronka umwanda ukwiye kugira ngo iki gikorwa gishobore kuranguka neza, mushobore kwegeranya ivyo mukeneye kugira ngo mushobore kuja ku rugo rwego rwo gushobora guhingura biogaz nayo nyene?
Ego, Burundi bubiri buharura abantu 12,000,000 abantu baba mu Burundi. Ni ukuvuga nko mu myaka 5 ibiharuro birerekana neza yuko abantu bazaba bariyongereye nko gushika ku 16,000,000. Abo barashobora kuba barafasha kugira ngo dushobore kuronka biyogazi ikwiriye kuko umuntu arashoboye gusohora ikiro uraze ku munsi. Umuntu arashobora gusohora hagati y'inusu n'ikiro cy'amazirantoki ku munsi. Aho kacura aba n'amaritiro 2 y'umukoyo canke amasoko ku munsi. Rero nk'abarundi bose bashoboye kuvyijukira bakamenya akamaro kari muri ivyo twita imyanda ituvamo, nivuga dushobora gukora. Kandi hariyo n'amadeshe yandi le deshe menaje tuzivanga kugira ngo dushobore kuronka biyogazi ikwiye. Hariyo n'ubundi buhinga dufise bwo guhuza sosepsike kuri bariya bafite amatoilete y'amazi ariya bashasa bakunda gukoresha cyane cyane mu bisagara. Aho duhuza sosepsike n'igikoni dukoresheje appareil bita biodigesteur. Iyo appareil rero niyo izoshobora kuzira gukurira gaze muri sosepsike yawe ikayisuka kugaburira biyogaze mu gikoni.
Ego, none tugarutse ku mico y'abantu kugira ngo igisagara igihugu gisukuke, mwoba muri mwihimiriza naryo nyene uretse kugufasha abantu kuronsa utwo tuzu twa sugumwe no kwegeranya iyo myanda, mwoba mufasha kugira ngo mukingire mukinge mbere yuko isuku ryononekara ku mitumba mu gisagara n'ahandi hose kugira ngo muhimirize abantu bagire iyo muco izo ngeso zo kugira ngo bakoreshe utwo tuzu twasogomwe nk'uko bikenewe nk'uko byari bikwiye guhimiriza abantu murabikora bigenda gute
turagerageza guhimiriza abantu nababwiye ko hari umupasenere dufite AVEDEC ni association villageoise pour le développement de la communauté ikorera igitega baradufasha cyane mu bijyanye na renforcement des capacités bijyanye na changement de mentalité kugira ngo bashobore guhimiriza abantu bagire bijukire kujya mu tuzu twa sugumwe bijukire ubwo bwiherero butandukanya amajyano n'amasabwe kugira ngo bizogaruke bibafashe mu gisata cy'uburimyi hama kandi hariyo n'ishyirahamwe mpuzamakungu UNICEF ariko riragerageza gushyiraho ibya nkenerwa mu guhimiriza abantu twamye dukorana nabo basigaye baratwongeye nabo turiko turakorana nabo cyane kugira ngo abenegihugu batangire kubona yuko toilette canke umwanda atari umwanda koko ushobora kubaviramo lekosurfe icyo bashobora sinzi ukuntu nabivuga yego rero n'ishyirahamwe UNICEF riko rirabishyiramo inkuru cyane kugira ngo icyo gisata giheze kinaguke hariho ibyo bita hariyo porogaramu bashyizeho yitwa ATPC aho basanga umwenegihugu ku mutumba gushyitsa no ku mwenegihugu wo hasi bamwe bari kure hakaba hariyo abaremesha kiyago bagenda barabigisha kukihagarika ku misozi bagenda barabigisha kujya mu bwiherero bubereye kandi burimo isuku hama bakahabigisha icyo cyavuga fondasiyo de deshe ko ibyo bata mu matwarete bishobora kubaviramo akosurfe cyangwa inyungu mu bundi buryo
noneho hari amategeko aza guherekeza abo baremesha kiyago kugira ngo bahimirize abo banyagihugu gukurikiza ayo mategeko y'ukutihagarika aho baciye hose cyangwa gukora umwanda mukuru aho baciye hose ku mitumba ku misozi haba hari amategeko kugira ngo kumbure abanyagihugu bumve yuko bashobora no guhana
nizo twagiye dusaba ko leta yadufasha kandi nabo nibaza ko bari twarabikorera ko vuba kuko mu nama ziheruka kugira baratwemereye ko bagiye kubihagarika kubihagararamo icyo bise poziyo atagenewe kwihagarika azotariha rero cyangwa agacibwa amande ibyo rero leta irabihagararamo cyane vuba tugiye kubona amategeko abigenga kugira ngo babuze banatuze uwo muco mubi wo kwihagarika ku musozi
yego urakoze cyane ku murongo turafise Metusela urakoze kwitabira ikiganiro muri Sanga kaze neza ikibazo cyanke ciyumviro
yego murakoze nawe mu kunyakira amajenti iki kibazo cyo kuba tuwomutumirwa uwo mwanda mukuru na mutoya wabahugurwa ufite igiciro kimeze gute igiciro kimeze gute amafaranga y'amahanga
ayo mutumire yari yavuze ko umwanda mukuru ari amajana umunani hama umwanda muto ari igihumbi
amikibazo kigera kabiri na cumi n'iki eda buri ntara yose baba bafite amajana bakoreramo cyane nigihe zite bafite afite umwanda mukuru cyangwa se yobaronderaho kugira baze kubitora bigenda zose z'umunota
ego madame Nadine aho mukorera neza na neza mu gihugu hagati n'ahandi hama kumbure utubwire na ryari muzotangura kwakira mutegekanye kuzotangura kwakira kugira ngo iryo fumbire kumbire na byo nyine bari ko bararirindira bategekanye ko bashobora kugenda kuza gutangura kuyironka naho nyine
mu gihugu hagati dukorera igitega muri komine gitega aho bita Mirango niho dukorera niho honyine tumaze kuguruza Jean mugabo twiteguye muri siri imbere kugira ngo dushobore gushaho amajanse hose mu gihugu hagati mu ntara zose. Ama ikibazo cya kabiri
yari mu mutegeka
nitwa cyane kuko iri mu ihangiro iri muri programe umugambi wacu twawuhaye kuva mu 2025 donc turi muri iyo programe murumva ari uko vuba cyane tuzotangira kuzobatera kamo tukayibamenyesha.
Urakoze cyane. Reka ku murongo wa telefone twakire kandi Claude uraho neza kandi
yego mafoto neza
twakire dudzije Claude
yego ati muragize neza ko twakire mukaba mbazi umwazi twize na neza bose kudushyira mu batumire mukaduha n'ijambo tubashimiye rwose
yego
hanyuma akabato kiwanje nagomba mbaze mbega mwoba mwatanguye ryari bikorwa by'iwanyu bimaze igihe kingana gute hanyuma mwoba ufite ihangiro ijyahe kugira ngo mutete abanyagihugu imbere rwose ngira ngo utubato twiwanje sitiretere rwose nkaba nifuza no kumenya ahantu mukorera kugira ngo de ndiko ndazunguruka nkazunguruka ahantu mbaye ndabona yuko kuberi umva itunga turarisesagura kweri ku rwego rwo hejuru turarisesagura ko nkongaha je nibere mu ntara ya Rutana komine muri Giharo komine Giha mugabo uriko araba kweri ndabona yuko ubutunzi kweri turiko turabwanjandwa umva tukabasaba rero ko mwarushyiramo ingufu hanyuma mukatubwira neza na neza imigambi n'ingene twoja turagira gute turegeranya ubwo butunzi dusesagura tutane ikibazo kiwanye cyo ari icyo muragize neza.
Wakoze namwe Claude. Ego madame Nadine kutohere kuri icyo kibazo cya nyuma bogerageza kwegeranya ubwo butunzi bavuga bafise gute ubahanura iki hanyuma yanabajije kumbura abakozi mu fisi nibangahishira mu ryanyu ringana gute ryari mwatanguye ibintu nk'ibyo.
Twatanguye mu birori bibiri na 2020 neza na neza ego ama tukaba dushyira hamwe isura tugira ngo n'abantu bari ku biro ama tukagira n'abakozi bakora bataha cyane duhamagara iyo twagize akazi kenshi aho tutaba part time bakaza iyo akazi kabaye kenshi barenga ijana rero dukorera mu kigo nabivuze tugakorera n'igitega niho dufite amabiro ahandi turashobora kuhashyira amabiro mugabo iyo baduhamagaye baduseye akaramo turahashika hama icyo nohanura nk'abantu batarashyikirwa n'icyo kirambere ubuvuzi bwabo cya na mbere icyo mubukoresha ni ukubuta aho bubereye ni ukuvuga mu bwiherero mu matwarete kuko nimba bitashobora kugirira akamaro uyu munsi ejo bizogufasha mugabo kugenda ugandagaza no sima utera ikibazo mu kibano utera uburi kugandagaza indwara mugabo wibuke n'uko bishobora kukuviramo ikindi kintu gishobora kuza kugufasha kikanaguha ubutunzi kuko mu minsi iza ndazi yuko ari ikintu kizoba ari ikintu gifashije cyane kizokora cyane mu bijyanye na ekonomi y'abenegihugu n'igihugu ubwacyo kuko abenegihugu bateye imbere n'igihugu kiba giteye imbere rero twirinde izo ngeso mbi zo kwandagaza imicafu ituvamo hama tuyibike mu bwiherero bubereye ubwiherero bubereye nabwo burafise kriteri yabwo ni kinogo ushobora gutamwo amazirano kicanye umwanda muto hama ukagira n'agafundikizo agafundikizo gashobora kuba kari amplastike cyanke mu mabati cyangwa mu cyuma uko kameze kose mugabo kakagira n'igiti cyo gutuma utokuzakurako uwo mufuniko ngarifundikira ivyo birafasha cyane uzobwe ko uribikira ubutunzi kuko nkubu ikintu cy'ambere twabonye uko gifasha turiko turi mugambi twabonye yuko zatuma tunashika kucyo twifuza cyane ari uko umwenegihugu yobyikorera ubikore wenyine ubyikorere uwo mwanda wawe ufate nk'ubutunzi utangure kubona yuko ari ikintu cy'agaciro ufite hama ubungabunge ejo bizokuviramo ubutunzi bukomeye cyane rero ndahimiriza abantu bose bari kubaranyuka guhaha ingeso zo kwihagarika ku musozi dufate ubwiherero bwacu tubushyiremo ibyo bukwiriye kuko ejo nibwo bizagaruka kutugaburira.
Makoze reka twakire na macumi ku murongo. Macumi uraho neza?
Ego ndahamera meze neza.
Ego duhamagaye bihega macumi
neza na neza. Ndaha mu gihugu cy'u Burundi ni mu ntara ya Bururi komini ni Bururi ku mukamba wa Muzima niho mpagaze neza na neza. Abandi ndipo ndakorerwa rwo guterambere na kanyaze ndiko ndabazara ibigori.
Ibigori urumva ko uri mubarimyi ushobora kuzokenera ifumbire. Reka kumbuye twumve ikibazo cyawe cyangwa icyumvire.
Ego je nashaka kubaza ubwa mbere bwo naje nasomye neza mbabona yuko iyo fumbire iyo umwanda mukuru tuza turawandagaza nabitahuye kuko narisanzwe nzi yuko hari ubwa mbere bwose kizira gana tubandagaza ku mitumba ku musozi ariko twarondera ubwiherero bumeze neza kugira ngo twirinde indwara twongere twirinde n'ibindi bintu ariko na cyane cyane mu kibano narimaze kubona nk'uko bari mu biharage cyangwa ibigori bamwe bamwe mu babanyi barakunda guhora barifashisha uwo mwanda bakawufasha aho uri kurabona aho bawe ukoreshe mu gutera ibiharage cyangwa ibigori nawe uhashyitse urabanza ukibaza uti ese ibintu byatewe muti mu ifumbire bimeze gute. None uwo mutumire nawe nashaka kumubaza yuko nda hagiye kuba hari guhingurwa mu kizungu ariko twe turi no mu misozi dupfa kunibaza yuko nka iyo twarekeye yuzuye ikamara hameze nk'imyaka nk'ibiri mu ijambo rimwe duca tugana tukayizidura tukayikoresha none tugomba tuzokoreshe kuko tubaze kuwucisha mu masirini mu bwigiza wacu guhingurwa cyane ni gute rugo tugirira akamaro twebwe abenegihugu bari no mu mitumba na cyane cyane kugira ngo turonke nayo mafaranga muri ekonomi twisununuwe nuko nashaka kumubaza.
Madame Nadine umwanya aravuga ati ko boshobora gukuramwo iyo mwanda mikuru mu matoilette ashobora kuba yaramaze kuzura haciye imyaka nk'ibiri bobigenza gute kumbure ubafasha gute kugira ngo bawukoreshe.
Mu sante dukora turagira n'ico bita vitange tura aho tuvitanja amatoilette yuzuye ibyo rero iyo mushoboye kubidanja amatoilette yuzuye twe gushika isaha turacakorana na upuha aho tubisha.
Halo madame ndabingengese musubiremo ikibazo byacitse gato musubiremo byacitse barimuvuze
narimvuze ni ubu turacakorana na ubwa mubyo usanzwe dukora turagira n'icyo bita amavidange y'amafotetike aho tugenda ubwiherero bwuzuye tukagenda tukabuvidanja tugasuka mu kibanza kibereye ca ubuha mugabo nitwamara kuhaca kibanza nababwira ntituza tukibitwara muri ubwo hasuzonga turiko turatwihungurira twebwe twenyine rero nk'abantu bafise imirima nobahimiriza yuko bokubakisha ubwo bwiherero ugabura amazirantoki na n'umwanda muto buzobafasha cyane kuko ukuntu bwubatse buratandukanya hama ikinogo kimwe ukacugara ikindi kikaba kiriko kirakora kiriya wubaye uza ugashiramo ifumbire kiriya naco kindi kikiriko kirakora haba ukagumo ukurakuranya kuvuga umugira production rero no bahanura ko mu mirima yabo kuba bene ubwo bwiherero kandi nibadafata ari ibintu bigoye kandi ntibunakimvye gose gutyo tushadufa buba bariko baranakingira y'amazi ari ava mu ntibasiba y'isi rero nibaza ko ari umugambi mwiza kandi bitugirira akamaro twese
murakoze cyane uyu rero turi kumwe ku murongo wa telefone ni umuyobozi w'ishyirahamwe Great Art Vision mu Burundi ni Madame Nadine Ndabingengesere akaba ari umuyobozi waryo tuko turaganira kugira ngo adufashe kumva akamaro k'umwanda udakwiye gusesagurwa hariho hose mu gihugu ariko ko ari itunga rishobora gufasha cyane cyane mu burimyi mu gihugu cy'u Burundi reka tumire amate turagaruka murakoze
Ijahiri yako madam, hii ni wengine jeri kuu. Hapa ni abogonje na abogonje mizera, muna hapa ni mitu.
Ngoje, wewe mungu.
Yeye gorata. Urumia usali kazi kwa kwenye wajenda wili ozora ni hasaba.
Ari kabila simu murugaman. Shofe,
wenda wana shakuru wachi rusangi, uradut kwa rane zaka nda kuize.
Mie kwetu ni bugo.
Yekada.
Ndiyo bugo.
Go wiki. Nukunda kwa mbaliwe ya samuritu kwa yabge, ya jenye imesha kuhundi. Ya ba 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 ba. Shofe, kujete. Kombo taksi yashi.
Taksi, ikorela hafi mpaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigizwaho na
La Benevolence Agrola.
Radijwe cy' America turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga y'uno munsi tuko turaganira n'ishirahamwe Great Art Vision. Great Art Vision ni ishirahamwe rikorera mu gisata cyo kwegeranya umwanda muto n'umwanda mukuru mu kuhinguramwo ifumbire mu gihugu cy'u Burundi. Tuko turaganira na Madame Nadine Ndabingengesere akaba ari umuyobozi wajyo mu gihugu cy'u Burundi. Madame Nadine none kumbure turumva ko iki gikorwa ari igikorwa gikomeye muri mwo igikorwa gisaba kumbure kwaguka cyane mukaja mu mashure mukaja mu nyubako zitandukanye mungo kugira ngo mwegeranye iyo myanda kugira ngo mushobore gukora ibikorwa bikomeye byo kugira ifungura mu ifumbire hama na biogaz nkuko mwabivuze none hari amashirahamwe mukorana nayo kugira ngo igikorwa gikogwe turumva ko muri kandi no mu gisata cyo kudandaza cyangwa cyo gukotesha utuzu twasugumwe ni igikorwa kirimo ibindi bikorwa byinshi cyane aramashyiramo yandi mukorana nayo haba mu gihugu cy'u Burundi cyangwa hanze yayo yacu abashigikiye mukorana
kushikita twebwe turishyiramwe y'abajone b'abarundi babiri bise bwo twazanye umugambi kandi turiko turawurangura mugabo turi twenyine nka Great Art Vision ni tu izo dushaka kugera ko tuzabigera ku mugabo tuzabigera kuri dutege mugabo dushyize ko ukundi kuboko tuzobishikako kandi vuba nicyo gituma twashoboye kuja partenariat na niyo ONG lokale yitwa AVEDEC hama tukaba turiko hakaba hariho n'indi shirahamwe twashoboye kuja hamwe bashobora nabo bubaka ubwo bwiherero yitwa AKOSANYA hama hakaba hariho n'ishirahamwe mpuzamakungu UNICEF turiko turaraba ukuntu twokorana kugira ngo dushobore kwegeranya irya myanda iri mu mashuri kuko murazi nk'isuku yo mu mashuri irabangamira rwose benshi barabizi rero dushaka gukorana na UNICEF kugira ngo dushobore gufasha kwegeranya irya myanda mu mashuri ama na leta tutibagiye leta irikira dufasha cyane muri icyo gisata n'ukuri kandi bimwe biboneka nk'ubu murabona ko twinjiye mu bintu bishasha bitari bimenyerewe iyo tutaza kuronka shike ya leta byari kutugora baradufashije kugira ngo dushobore kwiranga kugira ngo dushobore kuronka amasoko ko benshi ntibabyumva n'ubu mu bibazo twahuye nabyo hari cyo gusaba mentalite aho mu rundi adashobora kumva kute ashobora gukota akazi kasumwe rero
allo allo madame Ndabinge ngisere muratwumva ndakira allo
fashe
mwarimu ko muravuga intambanyi zihari harimo no kwigisha abantu yuko bashobora no gukotesha akazo kasugumwe izindi ntambanyi zihari muri iki gikorwa muri mu ninkizi
intambanyi nyamukuru niyo yuko y'ibyiyumviro cyane aba abarundi batabyumva gute umuntu ashobora gukota akazo kasugumwe abantu badashobora kumva gute ushobora kuba uri muri icyo gisata bivanye n'ukuntu twahaye ishusho ry'umwanda uva mu bantu izo n'intambamyi duhura nazo hama iyindi ntambamyi dufite ni uko atamatexte twahasanze ashobora kudufasha muri uwo mugambi wacu nta matexte de reference tugende turamenya kadeliyo y'ahantu ukuntu etada senitima muri chaque province muri chaque commune kugira ngo tumenye aho dutangurira byihuta gusumba ahandi izero ni ibintu twasanze muri icyo gisata bihari baradufasha kugira ngo dushobore kuboneka icyo ni igikorwa cya leta kandi bikira gishyira mu nguvu mu nama duheruka kugira twarabonye yuko biri mu mapriorite bagiye kwihutisha
yego reka tubandanye ku mirongo ya telefone turacyafite abanywanyi Eric ku murongo muratwumva Halo Eric.
Eko ndikunda. Ndabumva.
Amahoro.
Nawe.
Kibazo cyangwa icyumviro.
Ikibazo cyane je na mfite. Cyawe merere mu kibano ngo mwapu umwanda mukumbo na bawukoresha bamweba.
Bawukoresha gute?
Barawukoresha barawureta yumva nko mu kazi ka sugumwe
n'abanyagihugu bawukoresha bo nyene canke n'ishirahamwe riza ari kubafasha kuwukoresha
abanyagihugu bo nyene nibo babikoreshereza
aho uherere ni hehe bawikoreshereza
cyamerereye ni muri Muyinga gasho
muri Muyinga urakoze cyane Eric ego urakoze cyane Eric ku karorero utanze kuko mu kibano nivyo nivyo koko hariho abanyagihugu batanguye kwijukira gukoresha ifumbire rivuye mu mwanda hariho no mukenyezi twumvise mu misi yahera nawe nyene yatanguye umugambi nk'ukumbure yaranacye no mu binyamakuru aho n'umukuru w'igihugu twumvise ko yamuhaye umutahe ukukomeza umugambi wiwe umukenyezi sinzi ko mu muzi wa Dame Nadine yitwa Maria Ndinze Menshi muba mu muzi umugambi wo mwabonye gute
ni umugambi mwiza cyane uzakunganira umugambi turimo nkuko nabivuze iki gikorwa ntitwagishobora twenyine ifoko umwe wese ahari yisanta kwanza responsable akumva yuko ategereza kugira icyo aterereye mu rugo rwiwe akanaterera igihugu cyangwa ibaruwa uriya mugambi wa Maria narawushigikiye cyane kuko byinshi biramaze kugaragara yuko amazirano y'ibyigwa biramaze kwerekana neza yuko umwavumo uva mu muntu ugaruka ari uwingira akamaro cyane gusumba ajya amangreshi rero si umuntu abitahura akanabikora akabibyaza umusaruro ni ikintu cyo gutera intege cyane ni nacyo nshimira umukuru w'igihugu wacu aradufasha cyane na twebwe aradufashije aratwonsa serivisi zo merite ku gikorwa twari twakoze cyo guha ubwiherero abenegihugu bo mu Kamenge aho bari bagize ikibazo bagaho isoko rigasha giturumbuka hama aho bari babimukije mu gihe bariko barasubira mu isoko nta bwiherero bari bafite twaciye tubaha ubwiherero bw'iwacu kugira ngo babukoreshe mu gihe bariko barasanura iryo soko kucho twashoboye gukinga nta ntangwara z'ibiza zashoboye kuboneka nka zakorera n'amacinya ngo kubera bari ko batandaza hatagira atasukuri kuyari hari ucyo n'umukuru w'igihugu yashoboye kuduha certificat de mérite ikintu tumushimira cyane urabona yuko umukuru w'igihugu ariko aragerageza gushigikira imigambi beniyo
ego imigambi nk'iyo nkuko mubivuze uyo mukenyezi wo mu ntara ya Gitega Masango muri komine Mutaho Maria ndinze menshi twarumvise ko nawe nyene yaronse niba tutihenze imiliyoni 200 hawe n'umukuru w'igihugu kugira ngo arangure umugambi wiwe akaba yarafise ibyumviro birashe byo kugira ngo akazukiwe kasugumwe ngo baje kugakoresha kugira ngo ashobore kuronka umwimbu mwinshi kugira ngo umugambi ugende neza byumvikana ko nkuko Erika bivuze abanyagihugu koko barafise uruhara guko imigambi yabo nyine bashaka kwirangura kugira ngo iterambere rihabe imfumbire riboneke mu buryo bworoshe cyane bakoresheje ibyo bafise ku murongo wa telefone turafise undi munywanyi ni Gervais Niyuhire Gervais uraho neza allo Gervais
allo
Gervais uratwumva
yego ndabumva yego ndabumva kabisa
amahoro cyane ikibazo canke icyumviro
yego jewe na nariko na matimiki nkurikirana iyo ntuze izo seti izo ije mu Burundi nacangiye amakenga akafatiye ku isuku na mwaryanga mu Burundi n'isuku ritari ikirenga abantu bariko baravuga yuko hariho intara zimwe zimusanga abantu badafite n'ubwiherero rero nkaca mvuga ni ko iyo ntuze izanye ibyo biyo kukwegeranya uwo mwanda mutoyo mukoyo
n'umwanda mukuru
batikanije utuntu abatoha abanyagihugu abene gihugu kugira ngo bibafashe kubanza kubungabunga iby'isuku ryabo kuko niba bigira gutyo mba kubera bishyizemo uburyo bw'amafaranga kandi ko nabyumvise iri kiro ku gihumbi kimasa amahera make
ego turakumva
macani numvira none boba ba ikibazo cy'uwanje kikiri ngaha boba baratikanije utuntu twa nkene utuntu twofasha mu kugira ngo bifashe bene gihugu ndahaze bagire intote nyifukurike boba bishire mu byabwiro se bagabonye hama bizaza biri kuba kwegera ingwara igira kabiri boba batoshika mu ntara hagati babitunganije gute kugira ngo batoshike no mu ntara hagati mba bitazokorera mu gisagara cya Bujumbura murakoze cyane
madame Nadine Stuko mubise neza urumva avuga ati kumbure mwoja ku mitumba ku misozi mukaba ronsa utwo tuzu twasugumwe kugira ngo abanyagihugu bareke kubandanya baje ku misozi hama ati mugambi wanyu urimo kuja hose mu gihugu ndumva wigeze kubicishamo mugabo umugambi nuwohe kugira ngo mukwiragire hose mu gihugu imigambi yanyu ishobore kumenyekana kandi ishobore gufasha
Hello
Nego muratwumva
ndabumva neza
ikibazo mwacumvise abajije ati ngo bamufise umugambi wo gufashisha utwo tuzu twasugumwe ku mitumba kugira ngo abantu bashobore kudukoresha kugira ngo kumbure ko guhamara nabaza ati mufise umugambi wo gushikira hagati mu gihugu gute imigambi yanyu ya kazoza yo birimo kuja kuri buri mitumba buri ntara muri rusange mu gihugu hagati
icyambere cyo cyo notanga umuco gato nuko turi sosiyete anonime ntituri ONG ntituri na leta no kuvuga nitwe twiyungunganije kugira ngo dushobore guha agaciro no kudandaza ibyo dufite rero turubaka icyo dukora turubaka turashoboye gutanga accessibility ku bwiherero turacyama construction de services publics mugabo uburyo bwo tworonsa abenegihugu bose ntabwo dufise
yego muri shamwe rigitangura imyaka mike kumbure murafise ntambo mufuza kuzoshika mu myaka iri imbere ariko birumvikana ko ibikorwa murimo ari bikorwa birebire yego yego ha tuko turaja ku musozo w'ikiganiro muri sangacu uyu munsi ndabashimiye cyane kukanya mwafashe kugira ngo mutubwire uyu mugambi wa Great Art Vision uri mu gihugu cy'u Burundi turumva ko amashyirahamwe atari menshi cyane afasha mu kuronsa ikibano utuzu twa sugumwe mwatubwiye yuko kamwe gashobora gukoteshwa ku bihumbi ijana gushika ku bihumbi amajana abiri bivanye naho bagatwaye ikiringo n'ingene kangana n'ibindi byinshi harimo n'imiti n'ibiki birakenewe cyane mu manza nyinshi zikunze kuba hanze nk'uko mwabivuze bikorane amafoire amaconcert akunze kuba ahanze mu kibano n'ahandi ego n'imigambi myinshi mufise gukorana na leta kugira ngo umugambi wo kuronsa abanyagihugu ifumbire likunze kubura cyane ushobore kuboneka ego n'impanuro mwatanze zisuku mu kibano Great Art Vision hariho turabona nababajije ati mbega muzoja no kuri za kaminuza ku rubuga rwacu babaza ati za kaminuza kugira ngo mwigishe imigambi yanyu abanyeshure nayo nyine byo bari kimwe mu migambi mufise iyo kugira ngo muzogeraho mutangura kwigisha ubu buhinga n'ubu bumenyi mufise mu mashuri
ego turatubikora mwana ashaka hariyo amapaneli menshi bamazige badutumira tukagenda turafasha abajene no ku kazi aho dusanzwe dukorera turaforma abajene tukabigisha ahanini akamaro ko kugira isuku n'isukura mu kibano tukanabigisha yuko iyo myanda bita imyanda ishobora kuvamo ariho sose atari kibazo dusanzwe tubikora cyane kandi nitwamara kubona abo tugenda turigisha nabo baragenda iyo babaye bakigisha n'abandi ubu turabona mu buryo bufatika yuko hariho na abantu benshi bariko basigaye babyumva aho usigaye uhura n'umujene agatinya kwihagarika kwibarabara nk'uko bahora babikora urabona yuko bikoze abajene cumi ejo bazoba rijana ejo tuzasanga tose igihugu cyose dusigaye twaragize mu mico yacu
ego reka ndabashimire cyane rwose kukanya mwafashe kuganira natwe aho twari turi kumwe ni Madame Nadine Ndabingengesere akaba ari umuyobozi w'ishyirahamwe Great Art Vision mu gihugu cy'u Burundi iryo shyirahamwe rero rikaba ryarihaye kwegeranya umwanda mukuru n'umwanda muto ahanini kugira ngo bashobore kukuramo ifumbire kandi ishyirahamwe ryabo bikaba kandi rifashisha amashyirahamwe imanza kuronswa utuzu twa sugumwe kugira ngo abantu bashobore kuronka aho biherera iyo bari hanze mu manza zo hanze zidashobora gufasha kuronsa utuzu twa sugumwe abantu benshi cyane rwose twatumvise ko mushobora gushikana no kuronsa utuzu twa sugumwe imanza z'abantu bashaka ku bihumbi icumi indwi yose igahera muri ko murabafasha ni igikorwa gikomeye murimo turabashimiye cyane rero dusozera ikiganiro twongera dushimira n'abanyonyi biradijwe rya Amerika baterereye muri uwo mugambi no muri ibikorwa murimo turashimiye na mugenzi wanje Geoffrey Mutagoma muhinga bw'ivyuma ashobora gushikiriza amajwi mwumvise mu bandanye mwumvise radijwe rya Amerika Madame Nadine ndabashimiye cyane rwose
murakoze cyane namwe mwashoboye kudutumira kugira ngo dushobore gutera kamo na cyane cyane abenegihugu bo mu Burundi bijukire iyo migambi isuku n'isukura no guhindura imyanda ibavuyemo bakayihinduramo imyanda
nk'igufise ku murongo kumbure wotanga nimero zanyu za telefone abifuza kubashikira babaronka
oke twebwe turi kuri mirongo itandatu n'indwi mirongo itanu na gatanu mirongo itatu na kane ubusa
subiramo
ndazisubiramo mirongo itandatu n'indwi ku bari mu Burundi mirongo itandatu n'indwi mirongo itanu na gatanu mirongo itatu na kane ubusa
iyo nimero rero niyo mushakuru
canke mirongo itandatu n'icyenda mirongo indwi n'indwi mirongo ine na kane cumi.
Murakoze cyane abo rero nabo mu ishami Great Art Vision.
Ego murakoze cyane.
Ego ndabashimire mwe mese rero mwari muri kumwe na Oriane itanga ishaka mu kiganiro muri sangacu uyu munsi ndabahimiriza kubandanya mwumviriza radio Ijwi rya Amerika. Murakoze.
Yo, 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 yo